but they once again.
Bad boy killer,
magically on the beat
again.
Who you, mama?
Magic sings, calling the magic.
Hello, hello, mama. Mvye ingunda mbe waramuti gute. Hello, hello, mama. Ikatu yagi kondon sutu inite. Mama narinzi kobizo nyoro herani na maragu shiki ujumbuka. Adikwi visa vishunera. Boni mani teba no kufishura. Mama ndagu kumbura. Nabura ni chungu rungikira. Jevikanira marira. Kubona tachonda kumarira. Mama we nubwo biruko ndanziko wewe unkunda. Nahise yose yunyanka. Kome tusengera ari umunsi bizukunda. Ari umunsi nzurunka. Mama I Bujumbura. Ntakira vamo nukuri biracyangora. Niri Rwanda yerere. Tubarika nkubita nkabwirigwa nkaburara. Nivyanka gose mama nzoduka. Nivyanka gose mama nzoduka. Nivyanka gose mama nzoduka. Nakare ndagukumbuye. Nivyanka gose mama nzoduka. Nivyanka gose mama nzoduka. Nivyanka gose mama nzoduka. Kuva aho dawitabiye imana umuryango ntakigenda. Ibibazo byaragwiriye mama. Twishwe n'intuntu n'agahinda. Batuye ibanje ishure barahagaritse. Imbabura muhira yamimanitse. Nanje yundi mama ndahangayitse. Ntibakubeshe ntacyo ndakujyanye. Kuna bitiga, sikuna bisanze. Abinobuzu intigo, nubwango rurenze. Ujumbura ni haubishaka, hava ubishoboye. Narize yingu nzufashwa nanaka. Bichabirangira memukie. Wanyitajiwe ngo ndo wa bilimani. Kusinoteri mbere naruwa mujini. Kumunyigisha kwizerimana. Nazi harumu sinzo teri na mgenini. Izubari tukwaka. Tuve mungitima. Nikamura nishaka. Njogu hinduri rubuti mama. Mama I Bujumbura. Kiravamo nukuri biracyangora. Siniri Rwanda yerere. Tubarika nkubita nkabwirigwa nkaburara. Mama oh mama
nivyanka gose mama
nzoduka. Nzoduka nzoduka. Nakare ndagukumbuye.
Nivyanka gose
mama nzoduka.
Zoduka,
mama,
Zoduka.